mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe Ndongo. Ibiganiro vy'uno mwanya biza kuba bigizwe ahanini n'umubonano wa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika hamwe na Kim Jong-un wo muri Korea ya Ruguru. Turaza kandi kubabwira n'ivyerekeye umunsi mpuzamakungu wahariye kugwanya ibikorwa biruhisha bikoreshwa abana mube hagufi ya maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndababwire ko Perezida wa Leta Zunze za Amerika nkuko nari ndabibemereye Donald Trump na Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un babonanye kuri uno wa kabiri muri Singapore aho umubonano wabo washimikiye ahanini ku muti urashe wo kugabanya ukutumvikana hagati ya Korea ya Ruguru y'Epfo na Amerika no kugabanya ihingurwa ry'ibirwanisho ruhonyanganda. Perezida Trump yavuze ko umubonano yagiranye na mugenzi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un wabaye mwiza cyane kandi bagiranye ubucuti bwiza kuva no munsi ni mu gihe babonana bavuganye n'ivyerekeye bya nuclear mu karere kizinga rya Korea. Inyuma y'iminota 40 babonanye ari babiri gusa hamwe n'ababasobanurira indimi. Trump na Kim umwe wese yaciye azana intumwa z'abategetsi bagendanye mu bindi biganiro byiyaguye. Ni inama ya mbere ihuje umukuru w'igihugu wa Leta Zunze za Amerika n'urongoye Korea ya Ruguru Amaso Muyandi. Trump yagize ati majambo yiwe nduguruye twa mugina tugiye gushika ku kintu gikomeye kandi tugiye kuzogira ubucuti bukomeye sinkekeranya nduguruye twa mugina. Kim ku ruhande rwiwe abicishije kuwa musobanurira nawe yaciye avuga ati nduguruye twa mugina ntivyari byoroshe gushika aho turi kandi ibyari ntambanyi twari binesheje none ubu turi aha uyu munsi nduguruye twa mugina. Ibiro vya Perezida wa Amerika vyatangaje ku munsi wa mbere ko Trump ashobora kuva Singapore mu ijoro ryo kuri wa kabiri nyuma y'uwo mubonano hagati na mugenzi wiwe Kim. Ku mugabane wa Afrika, Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yafashe ingingo yo kuza abanyagihugu biwe gusubira kwambara impuzu z'imipira zishoneye ko inkofero kandi yategeka abagendesha ibifisi moteri kuba bafise akuma gasuzuma ivyuma. Ni nyuma yaho ku munsi wa gatanu hiciye umushingamateka Ibrahim Abiriga yishwe ku munsi wa gatanu ku mugoroba igihe abantu bitwaje ibirwanisho barasiye imodoka yiwe aho yariko yegereza gushika ku muhana wiwe uri ku birometero 10 uva ku murwa mukuru wa Kampala. Ababibonye basigura ko abantu babiri bamurashe bari ku mapikipiki kandi bari bambaye impuzu z'imipira ishoneye ko inkofero zibafuka amaso ariko nta numwe arafatwa kandi igipolisi ntikiramenya icatumye ubwo bwicanyi. Iraswa rya Abiriga ubaye ubwicanyi no kunyuruza abantu bitamenyerewe muri Uganda. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Abari mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves metero 25, 31 na metero 41 aho ni mu gitondo. Ku mugoroba ni metero 19 na metero 22. Turi kandi ku buhinga bwa none kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongire ndabahi ikazi kuri uno wa kabiri Burundi bwifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya gukoresha abana ibikorwa bibarengeye. Munanirwa amashirahamwe yitaho ineza y'abana mu Burundi FENADEB bavuga yuko mu vyigwa bakoze mu ntara zine vyerekana yuko ibice 90% vy'abakora ubuzi bubaremera ari abana. Ibindi kuri ino nkuru n'umenyesha makuru ijwi rya Amerika i Bujumbura Raymond Zimana.
Mugisagara hagati kumugoroba ekano mugitondo haboneka abana batarakwiza imyaka baba ariko barondera ingene babaho mu gucuruza urudandazwa ruto ruto ahani nk'ubumwanya ibiyoba amagi n'ibindi ibindi bikorwa bikoreshwa abana batarakwiza imyaka yo gukora no kuvuga 16 mu gihugu cy'u Burundi no gukora nk'abakozi bo mu nzu baba bigeme cyangwa abahungu eka na bamwe mu bamena mabuye n'abavasha abariko barubaka amazu bamwe mu bana batarakwiza imyaka bemeye kuvugana n'ijwi rya Amerika bemeza ko babikora ku bw'ubukene kugira abafashe imijyango yabo
hari gihe muhira baba babuze nk'utuntu hatubafasha ya mahera nakura mu mafuta nka yabaha bakifashisha twatu babu
izimyaka 14 niyo mbere ko noronka kanyungu nze ndaronka yo nguri impuzu n'ibirara kwa gatatu birashika nka siba cyangwa ngatonda ku ishuri inyene baranumye amahera ndasiba nka yaronde bamwigisha barankubita ababwira ko nari kurondera amafaranga
isimyaka 16 ndi kazi ngaha yewe nkora nyene akazi kubucakara nyene ndasuka ibido bagaca bama udusigayemo birafashe ikintu kinini gose kubera nyene twabura utuvuta two kurya candaza ngaha nyene tugira ndabe nyene byogenda nkaza ndaronka irobo cyangwa agasipa ndagatana tukajya inzandazo ko nyene buke buke inzandaronka n'umwana iyo bafise imyaka 10 imyaka 8 bwo buke ndaronka utwonja ntuko nambara ndaza nyene nko mu gatondo nkatasa kandi nkacange na kwishura
abavyeyi twasanze mu karitsiye ari mu gisagara cya Bujumbura aba hari abana bariko barakoreshwa utucanke turiya bemeza ko hako abana boja kwiba mu gihe babuze ibibatunga bovuma bakora bakajya babiza kuya naho nabo bemeza ko abana bakoreshwa kubera ubukene
ngabavyeyi none nk'umwana urashobora kuba abona ntana batashoboye kwifashisha hakoza kwiba yo kwemera kuza gukora ako kazi kuko kazi hako noza kwiba reka ngene nkore ba reka bivana n'ubukene nyine n'atari ubukene ntawe ugenda kugira ngo adagukora hakuza kwiba mvuga ati gene ufumanda gukora
ubugingo bwo ngaha buragoye nta muntu n'umwe ajya atirutse rero uravye nk'ibikorwa tuba dukora nta muntu ashobora kuronka amahera kugira ngo agure ibikoresho byose bikwiye umwana yongere aronke n'amahera yo gusomera abo bana bakuza iyo bagwaye rero hariho abana baca abona ati ibyo byose ndashoboye nko kudandaza udushashe ndashoboye nko kuza gufasha abantu bariko baradandaza ibintu by'amavuta akaronka nk'icupa cyangwa amacupa abiri urisha y'amavuta cyangwa y'amashashe akunguka akagura yakaramu cyangwa ikayakeneye
Munani rw'amashyirahamwe aranira gatika k'abana Fenadebe baremeza kubitigira iby'abana bakoreshwa batarakwiza imyaka ari byinshi mu gihugu cy'u Burundi Ferdinand Zimbaruwije umunyamabanga nshingwa bikorwa wa Fenadebe agasaba leta gukora uko ishoboye kugira abana batarakwiza imyaka yo gukora bashyirwe mu mashure bose
twagize icigwa gitoyi dufashijwe nabo dusanzwe dukorana bari mu ntara zitandukanye mu ntara zine ni ukuvuga fatiye hano mu gisagara cya Bujumbura Ngozi Kayanza na Gitega twabonye ko aho hantu vy'ukuri ubona ko hari abana benshi bakoreshwa basanze ku bantu 36.96% ari abana bikorakora batakwiza ya myaka vy'ukuri bashaka gukora akazi amure bwo yageze kora muri rusange mu gihugu cyose nibaza ko ngira ngo usange itigira kinini cyane nukumva ko vy'ukuri ari ibintu bibi cyane twese twotera kugira ngo umwana aje kwishure ratugira ati nirambye nitegura neza uburyo abana batwiye bashure bogumayo
mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi bo bavuga ko bigoye kubuza abana gukora mu gihe hari ubukene ndehumbone imari mu gisata kirabe by'akazi muri ubwo bushikiranganje akavuga ko ubo ico bakora rwo guhimiriza ko amategeko yo kwerekizwa kandi hari n'akazi gakenewe mu gutegura kazoza keza k'abana
38 avuga ati ntihagire umwana atangura akazi adashikanye imyaka iyi ni yahiwacu ni 16 hanyuma amasezerano nayo y'ijana 82 yoyo amakungu ntayaha n'agahingo n'agatavuga ati naveho Burundi ntacyo kurindira namba nibihagarare ikikorwa cya mbere rero ni uguhimiriza abantu babyumve kw'ibikorwa birebera abana atari byo kurindira ko ni ibyo gukuraho Burundi nariko ndavuga nti ariko ibikorwa by'abana nitugiye kwigwanya byose kuko hariho ibikorwa by'abana bya bindi twita ibikorwa byoroshe bimwe umwana ategezwa gukura amenya ingene atunganye two muhira kugira ejo azogire kazoza keza kazoza k'umuntu azi gutegekanya ivyiwe
muri Fenadebe bishinze guharanira gateka k'abana banegura ko hari abana bakoreshwa ubuzi butuma gateka kabo gahungabana mu gihugu cy'u Burundi aha bagatanga akarorero k'abana bakoreshwa mu gucukura ubutare akazi n'abakwije imyaka yo gukora batinya kuko hari naho basiga ubuzima ubwo runani rugasaba ko amategeko yokurikizwa kugira gateka k'abana kubahirizwe n'ay'abakoresha abana bahanwe batarabye igihagararo cyabo I Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Harimonzimana arakenuye tukivuga ivyabana rero hari ingwara itangaje afashe umwana umwe mu ntara ya Rugigi ni mu rwuseruko bw'u Burundi uwo mwana w'umwigeme yafashwe ayogwa amabuye uko ayogwa haza ibuye rimwe hakayogwa gatatu ku munsi ubu unye abavyeyi biwe bariko basigura yuko we bakibona iyo ngwara yatanguye afise ipimo vya malaria ari ku bu unye atamalariki murimo rekumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika mu Rugigi Fidel Antoine Sabimana adusigurire
yumvise ko ahejeje izonja niho zubona aciye ashaka kudahwa yadahwa kaca dahwibuye
ubu ni twayigwa Felicite wo muri karitse gasanda mu gisagara ca Ruyigi intara ya Ruyigi ni museruko bw'u Burundi numuvyaya vyara Najira Kalfan umwana w'umwigeme agwa ingwara yo kudahwa amabuye twayigwa Felicite aratubwiye uko umwana wiwe w'imyaka 8 yatanguye afatwa
si yagwaye afise ibimenyetso by'ingwara ya malaria yarashuha naragwajije ndatwara kwa muganga nagiye inshuro zine kwa muganga iyo nshuro igira kane nagiye nuko mbona ikintu kiza ku mutima kikafata umutima uwo mutima cawufata hagace iminota nka 10 umwana asa n'uwapfuye asa n'uwamaze kurangira mu yindi minota ukazubona nguwo aragarutse aragarukanye ubwenge uko niko byagiye biragenda kwa muganga ngiye bagafata ibipimo bavuze ati umwana ntacagwaye ntavyo tubona kandi ntitwamushira mu bitaro atangwara yiwe tubona mva ncandata ho nabona nyene ku umwana nyene arembye cyane ndagumiza uko mbona mu gitondo umwana ndiko ndamesa ariko aranyereka amabuye ndavuga nti mwana yo mabuye nari karakuvamwo ko nari ko aramvamo nta urabesha nditonda nditegereza neza mbona namabuye
umuvyeyi aravuga uko bigenda yamabuye agira soke umwana wiwe
urumva ararya kandi arafise amapeti menshi ariko ahejeje kurya kumva ashaka kudahwa ariko adashwe bika akabanza gasambagurika gose hama munyuma nk'umengo n'umuntu ashaka kudahwa yumvise ko ahejeje izonja niho zubona aciye ashaka kudahwa yadahwa kaca dahwibuye niko bimeze kandi ivyo bintu simbona ahantu bica muriwe bikaguma bibandanya bibandanya kandi kugira mucemwo arababara gose ntibiboneke ingena mwinjiramwo kandi adahwa nuko ahejeje kurya gufungura
mbere yuko ibintu bikomera uwo mwana w'umwigeme yari yaritabaje ku babyeyi biwe ariko bamubwira ko atari byo kuko bavuga ko bidatahuritse
byari bimumaze ku iminsi miremire imbere yuko ibyo bintu by'ibimenyetso bya malaria bitangura umwana yaratubwira ngo yumve ikintu kimuvugiramo mu nda kivuga ngo ndakwice hama rero natwe tukayifata nka brage tukaje ngaho tugatwenga cyane tukamubwira ati vaho ibyo bintu ntibibaho hama mu nyuma catangura kugwara
kubaho bigeze bariko bikora ku masengesho kugira barabita Imana ikora
abantu baraza baramfasha bamusengera bo muri famiye naje nkagerageza nkasenga ndacarindirije igisubizo c'Imana
Najira Khalfan nawe bitamworohera kuvuga yashoboye kubwira ivi rya Amerika uko yiyumva ariko yati yafatwa n'irindi buye rimuhagura rishaka gusohoka
ndahara hano ngaha munda ahamunda kubabara cyane no ngaha munda biragabanuka bigaca bisubira iminsi yose bikunda kunge ntangura kubabara aha mu muhogo agaca risimba agaca ripfaye ako hari nguye rigomba kupfaye
iryo buye ryari kuri ramuhagura ntiryavuye rigisohoka umwana yaciye agira ati
ariko marigabanuka
iyo ngwara yatuma umubyeyi avyara Najira asugerezwa n'ubukene uko abisigura
nta kuntu ushobora nirukange kuza kurondera utuntu ko ntaronka umwanya wo gukora nguma ndi kuri uwo mwana nyene nkaguma nicaye ukunyene
kuri uno wa mbere indwira yarumanya da wa mabuye ku musa da wa gatatu kweza mu gatondo kuno wa mbere yarageze ku mabuye 18 abavyeyi biwe bavuga ko babuza yo bacira nayo bamira mu Ruyigi Fidel Antoine Simana ku bw'ivi rya Amerika
wa mwanya wikiyago cabanyedini no munsi twasuramwe ikiganiro mugenzi wacu Diane Ndonse yagiranye nabo mashengiro hamwe n'amashira hamwe bagaruka ku kibazo co gukorora imbanyi ku bana babigeme reka Diane atwibutse aho bari kumwe muri ico kiganiro
muri kino kiganiro turi kumwe na Pastor Diridiri Adrien arongoye ishengero Guérison des âmes ndabaramukije
nanje amahoro y'Imana
Ego turi kumwe kandi na Ntirampeba Esperance arongoye runani rw'abakenyezi rwiyemeje kugwanya sida na malaria namwebwe ndabaramukije
ndabaramukije
turi kumwe kandi n'umushingo wa manza Athanase Ntikazohera ndabaramukije namwebwe Athanase
ndabaramukije nanje
Esperance Ntirampeba atangure atubwire amatohoza ishiramwe ryawo ryakoze kubijanye no gukorora imbanyi hano mu Burundi.
Murakoze cyane no kumijambo. Tugerageje kuraba mu matohoza twagiye turagira mu ntara zine twagerageje gucamo no kuvuga muri Bujumbura Meri, Bujumbura Rirare no mu ntara ya Cibitoke no mu ntara ya Bubanza. Amatohoza twakoze mu 2014 twari dufise ibitigiri 195 by'abakorora imbanyi mu Kinyege tugeze mu 2016 twari tugeze ku bitigiri 229 murumva ko ivyo bitigiri byagiye biraduga cyane
umushingwa manza Athanase namwe ivyo amategeko mbega bivuga ku iki kubijanye no gukorora imbanyi hano mu Burundi
murakoze cyane kuduha kano kanya amategeko yo mu Burundi arategekanya icaha cyo gukorora inda ni mu kigabane cindwi kuvyerekeye ivyaha bikoregwa ingo n'imiryango n'ivyaha biteye kubiri n'imigenzo myiza y'igihugu ariko cyo cahakiri neza na neza kugace kerekeye ivyaha bikoregwa ingo ivyo rero igitabo cy'amategeko mpana vyaha kibitekanya mu ngingo zayo z'155 gushika mu ngingo yayo y'515 aho rero barahana hanyuma rero amategeko aratekanya neza yuko igihe umuntu yakoroje inda ari muganga muhaye ruhusha abonye yuko ari gukingira ubuzima bw'umubyeyi bushobora kuhasiga ubuzima baramuha uruhusha akawukoroza inda akemeza akamuha urwandiko hanyuma muganga akabisuzuma n'umuganga agira kabiri bafise impamyabushobozi zikwiye bakavyemeza ngira ngo sinzi ko noba ndageza ngaho
ego murakoze abarongoye amashengero nabo barafise uko babona ibijanye no gukorora imbanyi reka Pasteur Diridiri nawe Adrien agire icyo tubwiye
ego naje ntanguye kubashimira ko mwanyumviye kugira ngo dusangire kino kiyago icyambere twebwe mu ishengero nuko ubuzima utangura umwana akiremwa munda kuvuga ngo igihe bijyavuga ngo habaye conception niko abakristo bose bafata muri bibiliya zaburi 139 kuri 16 bavuga ngo nkiri urusoro kuvuga akantu gato cyane kataboneka n'amaso inyonga zawe zarambona mu gitabo cyawe handitsemo iminsi yanje yose yashinzwe hatarabaho numwe nikuvuga ngo Imana iremera umuntu mu nda y'umuvyeyi nta muntu numwe naha abanyabwenge babonetse kuyisarare mu muntu nicyo gituma twebwe gukorora inda ni icyaha Bibiliya ntiyigera yemeza yuko umuntu afise uburenganzira bwo kwica umuntu Imana yaremye nk'umuntu twomenya nk'akarero kwa afise iyo nda twe nawe twohanura ngo nagende yikuze ahubwo tumubwira ati izigame neza uwo n'umuntu ntawuzi icyo Imana izomukoresha
ego ibyo ngira ngo naba barongoye ishiramo ry'abakenyezi umukenyezi Esperance nayo nyengera ntabihakana muvuga ku ikiga Esperance
twe twashaka yuko izo mbanyi zikorwa mu kinyegero bashireho iryo tegeko umuntu yumva wese ko afise uburenganzira kuko hariyo nk'ibintu twita ikizira nk'umwana yatwaje inda na se wiwe twama tubigaruka ko kenshi uwo mwana azokwitwa ngo iki umwana yatwaje inda na musaza wiwe uwo mwana azokwitwa ngo iki ukagenda muri ekografi ugasanga uri umuvyeyi ugasanga umwana mwama mwabibonye umwana ntafise amaguru cyangwa ugasanga n'uruntu rw'urudebire rutagira epfo na ruguru none uwo mwana niyavuka azogutera amarusho atagira kwangana
tubaze umushingwa manza Athanase nawe atubwire ingena abona ko iryo tegeko rishobora gushigwaho rishobora kurekurira abakenyezi gukorora inda
murakoze amategeko yohinduka kujanye n'ikico gukorora inda aba bana cyane 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 ndavuga abana ndako ndavugira abana b'imyaka 11 umwana aduca aja kubanye na w'umwana atagira nawe nica iyo bafise afise agahuzu yambara uyu muntu bahohoteye inyamirama bigatohoza gasanga n'ivyo umushikiriza amazi agasanga n'ivyo uyu muntu tukavuga tuti yohabwa uburenganzira bwo kuja kwikurira kwa muganga
mwebwe ndumva muvuga rumwe n'umukenyezi Esperance saserukirishiramo ry'abakenyezi sinzi ko Pastor Diridiri nawe ariko avyumva ko muvyumva ko muvyumva kumwe
naje sinibaza ko dushaka kuvuga rumwe je na pose by'amateke kavuga mugabo uri kurumva navyo nivyo bintu uri umuntu ni birateye ubwoba
pastor jambo ni
banyina mu kimijambo ni banumva ari byiza ko dufise metre hano afite n'amategeko ariko mbaziri jambo mbega kumenga mu Burundi icyacyo kwica cyarakuweho nivyo cyangwa sivyo
nta amategeko
nta umukuru w'igihugu wacu yaronse agashimwe yuko yakuye itegeko yo kwica none umwana ari munda si umuntu bokuraho igihano cyo kwica bagashyiraho kwicura munda n'abasomeye amajambo yo muri za 139 ngo nyirurusoro inyonga zawe zarambona n'iminsi yanjye ari wayishinze kandi umuntu aza kwisi byarateguwe nta muntu umwe ari mu muntu we urafise warubatse nawo burya iyo nimba imana yabahezeye mu karonka abana ADN y'urya mwana iratandukanye n'izanyu bashobora guhitora mugo n'ukuvuga ngo ni imana iyitanga n'ukuvuga ngo no muri ivyo vyaha no muri iyo mibabaro no muri ivyo vyose imana irabizi yabitegekanije icyo gituma nta mwumve none uwo yabaye habaye ikizira ka muntu yagotse ku mukobwa wiwe uwo mwana nuwo kwicwa muce muci rubanza ngo gupfa mbega uzicyazoba muri a Canada hari ishyirahamwe ryitwa Focus on the Family bagize ibyuma byumviriza umwana ari munda hanyuma bakagenda mu byumba abagore baroye gukorera mwinda bakamwumvisha uwo mwana age na kinange na hemange na 79 y'abagore bagiye kuroza inda basha bataha kuko amenye afise ubuzima muri we afise umuntu muzima ku buryo bw'uko numva nubwo icyo cyago kiba cyabaye hakoreye dushya iteko ngo abana bayimunda tubamare tubice ahubwo bogira ngende bafashe uwo mwana yafashwe ku nguvu we metre umuntu yamufashe ku nguvu ntibamwice mugabo bace bica umwana
uko biri kose nubwo bavuga ngo kwica umwana nibaze ko bari kubavuga mu buryo bwo gukingira uwo mwana no gukingira umukenyezi mwebwe na mwebwe kandi
niho hagaze umwana bamwishe ngo bamukingiye gute
bavuga bati mukingira amagogwa aza kubona ukubura izina mu kibano no kubaho nabi mu bukene butandukanye
mwebwe namwe amagogwa hari navuze nti leta aho gucira ku iteko rimwica nibashireho uburyo bwo gufasha abo bantu ni habe amateka hana cyane abantu bakora ibyo byaha hanyuma uwo byashitse habeho uburyo bwo kumufasha ibikoresho ibyo ariko aravuga byo kubura impunzi kuri biki leta ibitegekanye kuko uwo muntu itegeko ry'ukwica ryaravuye mu Burundi nta wicwa
mwebwe namwe usukwicuko
yaba bagiye mugabo ntitwirengagize na pasteli hajya mu mashengero murabizi hari ha abantu benshi baduha amatemwanyaje bagenda mu kinyegero bakabakubita ibiti munda bama babitwereka bo mwamamuza muntu za turiko turatanga inyigisho bakatubwira ibintu bakoresha ngo ibintu by'imyumbati bakanywa amawomo bagakoroga ibintu n'ibindi bintu imishito murayibona imishito bagatungera imishito amafurusheti munda eske abo bose ni kubera iki nuko azitini nagenda kwa muganga kanaka nkamwitora nkamubwira ibimbakiye bazoca afunga ntazonyumviriza
ariko pastor navuga ati nabasaba yuko agongera ngo bofashwa bagashigikirwa mukorera uwo mwana
mbega ntabaciriye mu ijambo
ngira n'ibyo pastor
oya sinumva ngene ngo umuntu adashureta aho kuvuga ngo nishite ko gica yoshya itegeko rikingira
rikingira
abo bana unyumve rikingira n'uyo muntu byashikiye gutyo no guhana ababikora je ndababajije nti ko uwavyo yabantu batamwica
bavuga
ni kubera iki bo kwica uwo mwana ari munda
Espérance avuga ko atari kwica amategeko ni kwica gukorera imbanyi ga mushingwa manza
urakoze nagukorora imbanyi ntikiri mu byaha byo kwica ni mu byaha bikoregwa ingo
Dika rero je nibaza yuko umva mwese mufise ifashanyo umwe muravuga mutamategeko
ahinyanyugwe mwebwe hari akantu urazi abantu bagombye kwiyorohereza mu kurenga itegeko ry'Imana ivyo ngaha kwise bashobora kubyorosha mugabe inyuma hari rubanza nicyo gituma kwiyorohereza cyane duca twica abo tudavuga rumwe abo tudahuje kugira ngo tworohegwe cyane akagorane kose kaje nimba ruku amateko y'Imana ndaya vyora kugira ngo niyorohereze ndabikore suko mu ijambo ry'Imana umuntu wese umva abakwiye kubaha Imana je nicyo niyumvira uko ubuzima bwo kwisi ni bugufi cyane hanyuma inyuma yabwo zohura n'Imana kandi zotubaza nk'ene ibi bintu byawe twabyubahirije nicyo gituma numva womenga si byiza yuko ahubwo nagombye kubaza iyo bavuze ngo gukorora inda n'icyamu rwose cyacyo kwica sintahuye neza mugabo kubera ngo yagumanye ari muto nayo kumva n'icyaciki
je numva hari ikintu pastor avuze ati nti mwagihurije ko uko ari mwemera ko ari icyaha ariko kitari mu byaha byo kwica ama pastor nakavuga ati gukororinda ni cyaha cyo kwica nibaze ko kubera umwanya muto dufise ngira icyo kintu twokigaruka ko tukagezogitomora neza tukamenya n'izina tucita kugira ngo ibintu bitoregwe inyishu cyane nifuze ko tworangiza
ariko nagomba mbere ko pako pasi ari kintu akimo turiko turahuriza ko aho yavuze muri Canada bacha basubira inyuma abo 79 nikubera amategeko abohereza gukoroninda
kubijanye nirondo karijanye namagara meza nkuko metera tanazi yabivuze ati ni igihugu kiriko kiradusaba kuvyara bake dushobora kurera ni igihugu tugezemo cano nubu sico kuvyara abana 10,200,000 ne ubavyaye ni sabuzo barera mugabo rero ni borohereza umukenyezi mu gihe no mu mashengero mu gihe umukenyezi avuga ati je nshaka gufata uburyo bwo mfasha kuja kwirondo karijanye namagara meza tureke kwitwaza ibintu by'amashengero turazi pasteli abagore ba pasteli babarungika mu kinyegero akaja kuri planning mu kinyegero none rero nibaborohereza
ntavyemezo
ntavyemezo mugabo
kandi mukamuzi yuko umuntu azohagara imbere y'Imana akabazwa ibyo yakoze n'ubuzima yabayeho habakwiye kubaha ibi bintu ushobora kwiyoreza ubuzima naguze yuko kwiyoreza abantu baziyorohereza mu buryo bwose
yego reka no musi reka tureka kuginjiramo cyane ngiye tuzorifatira umwanya najyo nyene
kandi kwiyoreza mu jambo ry'Imana wosanga aho ivyo dukora byose nta na kimwe twoshikako gusa umuntu araraba nkuko nyene twabivuze nimubone icaha co kwica ngo twavuze ngo umuntu wese akorora imbanye muravyumva neza pastel hari igihe umuntu vraiment ubona ko ageramiwe namagara yiwe n'ubuzima bwiwe akagira amagogwa arengeje nico kintu twavuze kubizira canke mu gihe amagara y'umukenyezi abangamiwe nico kintu twashatse gushigikira
nibaza ko bitahuritse kandi mwavuze yuko hari no gufasha muri politike y'igihugu yuko vyara
ku rugero bijanye n'irirondo karijanye n'amagara
nibaza ko biri mu
byo dushaka kuvuga nako
ibyo byose nibibazo bikene inyishu kandi izova muri twese izova mu barongo ya mashengero izova mu muri mwebwe murongo ya mashiramwe y'abakenyezi no mwajejwe amategeko none uno munsi ikijanye no gukorora inda pastori mwebwe nihe fashanyo mufise kugira ngo uwo mwana bavuga ko ashobora kuvuka atagira izina ashobora kuvuka avukira mu bukene ashobora kuvuka atagira umurera mwebwe murafise inyishu kuri ibyo nk'abashengero
maze n'ushobora kwafasha niyo dufise nyene ubwambere w'umuntu abafise kwagirizwa mu mutima ibyo bita capability nini kubera kumbura yahemukiye abavyeyi kubera kumbura yahemukiye umugabo awo rero twe turamufasha mu kumuvura tumuvuza ijambo ry'Imana bavuga ngo nubwo byagushikiye Imana ntiyagutaye Imana ntikwanka ahubwo ni wihane nuvyature nubivemmo usabe kigongo Imana usabe kigongo n'uwo muntu wagiriye nabi n'imbaraga wakoshereje
mutibwe bijambo y'Imana mwigisha rashobye guhindura rero
tumuhibyizigira uko Imana nuko imeze iraba Imana yica abantu bose bera bakoze ibyaha yariye kuba yaratumaze icyakabiri ikiba cyamubaye ko nimbarise nimbari musazawe nimbari iki twebwe icyo dukokoresha hamwe nta ibyo ntabyo turabona mugabe uwo bituzanira nuko twomwumvisha ngo uyo mwana kw'Imana yemeye kwabaho akwiye kubaho
ego mwebwe ngira ngo mwe mwatomoye ibyo muvuga mwavuze yuko mushingwa manza mwavuze yuko amategeko afise akakwiye guhinyanyurwa namwe abamashiramu nyene muravuga namwebwe muti
kugira zijyambanye zo mu kinyegero abantu bareke kuguma bapfa
hama reka rero turangize kino kiganiro ngira ibindi tuzobigaruka ko navyo nyene mu nyuma twumvise ko harimo nibindi bibazo byagiye biravyukamo kandi twavuze ko inyishu ziri muri twebwe reka nshimire pastori Diridiri Adrien arongoye ishengero Guérison des Âmes mwakoze kwita butumire
mwakoze nari nabashimiye kubona mwantumiye
ego me nshimire n'umushingwa manza Athanase nikazohera namwe bwenda bakenguruki
ndabashimiye cyane kubona mwadutumiye
reka dushimire Ntirampe ba Espérance murongoye urunani rw'abakenyezi rwiyemeje kugwanya sida na malaria namwe bwenda bakengurukiye
ego nanje ndabashimiye cyane kubona mwatwiyumviriye ko mukaduha kino kiganiro kugira ngo dushobore guhara nira agateka kumukenyezi
arakoze na mgenzi wacu Diane Ndonse kwico kiganiro yararemesheje imbere yuko duhava duhana agahindukira mwanyura imbere no yibutsa ko perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump na perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un babonanye kuri wa kabiri muri Singapore aho umubonano wabo washimikiye ahanini ku muti urashe wo kugabanya kutumvikana hagati ya Korea ya Ruguru yepfo na Amerika no kugabanya ihingurwa ry'ibirwanisho ruhonyanganda. Perezida Trump yavuze ko umubonano yagiranye na mugenzi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un wabaye mwiza cyane kandi avuga ko bagiye kugirana n'ubucuti bukomeye nyuma y'iminota 40 babonanye ari babiri umwe wese ku ruhande rwiwe yaciye abonana nabo bari muherekeje kugira ngo bashobore kugaruka ku biganiro vyabaye ari babiri. Mwakoze nshuti bakunzi, mwatumvirije yakoze Innocent Kimenyegeranije amajwi hamwe na ingenieur Joe yamfashe muhinga bw'ivyuma. Diane nahazwe twari kumwe, ndayifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu, mandanye mu ryohegwa n'ibiganiro vy'ijuru ry'Amerika mu ndimi zitandukanye.